Abanyaka mwenga chibale isti yona yona songa mbere franka tumwebaze songa mbere franka tumwebaze
abantu twena turakwendiwe franka tumwebaze chibale isti turakwendiwe franka tumwebaze tusahura tufetere ni franka tumwebaze akaruru kanje nake
Tu fetere ni furanga tu nevaze akaruru.